iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2016. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri micro muri iki gitondo.
Hari ishyirahamwe twasanze ryakuye kuri konti imwe imiliyaridi zibiri, kandi izo miliyaridi nizo zafashije mu gutegekanya imigumuko mu gisagara cya Bujumbura. Ibyo byose byavuye ko amafinansement amashyirahamwe aronka adakurikiranirwa hafi.
Uyo ni Pascal Barandagiye, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Burundi, avuga ku mpamvu zihindurwa ry'amategeko agenga amashyirahamwe ategamiye kuri leta mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru twategure kandi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys.
Mwaramutse Fidele, ndamutse mwese nshuti z'Ijwi rya Amerika. Tuyahere kuyavugwa ku Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigiye guha Uburundi yindi mfashanyo ingana n'imiliyoni 31 z'amadolari azofasha abanyagihugu bahuye n'ibibazo byatewe n'uruhagarara Uburundi burimwo. Iyi mfashanyo nshashije yiyongera ku zindi Amerika imaze gufashisha Uburundi, aca ashika ku miliyoni 86 z'amadolari Amerika imaze guha Uburundi kuva uruhagarara rwa politike rutangura mu mwaka wa 2015. Imiliyoni 23 z'amadolari izo zicisha muri HCR, izindi 8 zihabwe PAM mu Burundi. HCR izo yakoresha mu gufasha impunzi nshasha z'Abarundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda, Tanzania, Uganda na Zambia, mu kubafashisha ibyankenerwa mu buzima bwa misi yose. Mu Burundi naho ishyirahamwe PAM izo yakoresha mu gutanga ibifungurwa ku mpunzi z'Abanyekongo ziri mu Burundi n'abandi Barundi basinzikajwe n'indyane za politike ndetse n'ibindi biza byashikiye Burundi. Amerika imenyesha ko izobandanya gufasha abo bose bahuye n'ingaruka mbi zatewe n'uru ruhagarara mu kubanda danya ikorana n'amashirahamwe yita ku bantu hamwe n'ibihugu byo mu karere. Ishirahamwe mpuzamakungu rihanira gateka ka zina muntu Amnesty International ryagiriza abasirikare b'igihugu cya Sudan y'Amajyepfo ko bisha abantu bashika 60 bagizwe n'abagabo hamwe n'imisore. Muri raporo iryo shirahamwe ryasohoye ejo ku munsi wa kane, Amnesty International imenyesha ko abasirikare ba Sudani y'Epfo bugaraniye abo bantu muri kontineri yugaye, abo bantu baca bapfa kubwo kubura impwemu. Amnesty isaba ko abakoze iryo bara boshikirizwa ubutungane. Amakuru atangwa n'imiryango y'abo bantu amenyesha ko abo bantu bari bagizwe n'abungere b'inka, abadandaza hamwe n'abanyeshure. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon amenyesha ko hakwiye gufatwa ingingo zikomeye mu kurandurana n'imizi ingeso igayitse y'abasirikare baryo baharanira amahoro bama bagirijwe ibikorwa byo gufata abakenyezi ku ngufu. Ivyo yabishikirije ejo ku munsi wa kane mu nama y'ibihugu 15 bigize akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano. Ban Ki-moon yamenyesheje ko mu mwaka uheze hashikirijwe ivyagirije 69 ku basirikare ba ONU, kandi ngo bituma ONU itizigirwa n'abanyagihugu abo basirikare baba barungitswe kukingira. Bane asaba ibihugu biba byarungitse abo basirikare kwihuta kubacira imanza mu bihugu byabo, kandi agasaba ko amatohozwa atorenza amezi 6. Asaba kandi ko abasirikare bo kwagirwa murambabarira imishahara yabo yoca irungikwa gushumbusha abakenyezi bakorewe ayo mabi. Leta z'umwe za Amerika nizo zateguye urwo rwandiko rw'ivyo bihano bitekanijwe ko rwemeza nk'icemezo mu nama yo kuri uyu wa gatanu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zimenyesha ko igiye kongera gufatira ibihano igihugu cya Irani, aho ni nyuma yaho Irani irungikiye misile mu kirere ku munsi wa gatatu. Senateri arongoye komite ijejwe ry'imigenderanire n'amakungu muri Sena ya Amerika Bob Corker amenyesha ko ariko arakorana n'abashinga amateka bo ku mpande zose kugira bongere bafatire ibihano igihugu cya Irani. Ibihano mu by'ubutunzi byari byarafatiwe Irani byahanaguwe inyuma yaho hasinyiwe amasezerano y'ivya nucléaire na Irani. Ivyo bihano bishasha bizoba bije vyerekeye ku mitahe n'ubutunzi Iran gifise mu makungu. Perezida wa Amerika Barack Obama yari yagabishije Iran ko mu gihe coca kubiri ku masezerano ya nucleaire atankeka ibihano bizosubizwaho. Ku mugabane wa Burayi naho ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Buraya byasabye ko buri gihugu kiri muri uyu muryango cyo kwemera kwakira impunzi zishika 600 kira kwezi mu mpunzi ziri mu Bukiriki no mu Butaliyano. Ako kamo katerewe mu nama yahuje abashikiranganje b'intwaro yo hagati b'ibyo bihugu mu nama yabahuje i Bruxelles mu Bubiligi, aho bariko barabira hamwe integuro y'amasezerano yo kwakira impunzi bagiranye na Turukiya. Komisera jejwe iby'impunzi n'abimukira muri urwo muryango wa Buraya Dimitris Avramopoulos amenyesha ko ibyo bihugu byakiriye impunzi ziri munsi y'90 ziri mu Bugiriki n'Ubutaliyano ku 160,000 byari byemeye kwakira, kandi ko hari bimwe bitigeze byakira n'imwe. Turasubira mu camakia ya makuru.
Urakoze Aloyis ku makuru ubujije kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere. Duhere mu Burundi aho umugambi wo gusubiramo amategeko agenga amashyirahamwe yigenga mu Burundi ugiye gutuma imfashanyo zahora zihabwa ayo mashyirahamwe zica muri banki nkuru y'igihugu, naho abahora bayoboye ayo mashyirahamwe ntibazorenza ibiringo bibiri by'imyaka 5. Ibyo ni ivyemezo vyavuye mu ruganda rwo gukosora no kwemeza uyo mugambi gwahuje abaserukiye hamwe mu mashyirahamwe yigenga n'umushikiranganje ajejwe intwara yo hagati mu gihugu. Uruganda gwabereye mu ntara ya Gitega. Nivyo dushikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Fidele Antoine Nsabimana.
Amasatanu nico gihe cabaye ngombwa kugira abaserukiye amashirahamwe yigenga yemewe na leta y'u Burundi bari bahuriye mu gisagara ca Gitega kugira ngo bemeranye ku itegeko rishasha rigiye kugenga amashirahamwe yigenga. Abari bitavye ku ruganda bose bwo kunganira no kwemeza iyo tegeko rishasha bavuga ko bashima iryo tegeko ndetse bagasaba n'izindi ngingo zikomeye zokongegwamwo. Jean-Marie Nduwimana rongo ihuriro ry'amashirahamwe Piske Burundi.
Mu minsi yahera mwarumvise hari amashirahamwe wari arirongoye yari Pacific Nina Hasque Fosk, ni ukuvuga Fosk, aho yakoranije abantu aravuga ati tugomba twige ikibazo kijyanye n'ubuzima buzimbye. Ngo kandi duhejeje kuri icyo kibazo kutandikira umukuru w'igihugu rwandiko ko ibyo dushaka bitagiye mu ngiro ikizokwirikira tuzoja mu ibarabara tukabyanga. Aha rero nkavuga nti muri iki gabane batomore neza kugira ngo ubuzogwa cyagigabane cy'icumi kimuvyure.
Iryo tegeko ni ryamara kuja mu ngiro ishyirahamwe rizoronka ifashanyo y'amafaranga avuye mu bindi bihugu canke mu yandi mashyirahamwe mpuzamakungu ritegekwa kuyacisha ku konti ibanki nkuru y'igihugu. Pascal Barandagiye n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu.
Ibituma biragaragara ni byinshi, nuko mu mashyirahamwe nkuko twabivuze twasanze hari amashyirahamwe usanga ahubwo kubera aronka amafinansima occulte atawuzi inzira zananye yahavuye ajana muri mwe vya blanchiment d'argent, ugasanga nk'ishyirahamwe rifise kuri konti amamiliyaridi, ugasanga ndetse mbere umuntu atabikurikiraniye hafi ayo mafaranga niyo ariko arakoreshwa ni mu guhungabanya umutekano. Ejo bundi muri mwe duhitiyemo muravyibuka hari ishyirahamwe twasanze ryakuye kuri konti imwe imiliyaridi zibiri, kandi izo miliyaridi nizo zafashije mu gutegekanya imigumuko mu gisagara cha Bujumbura. Ibyo byose byavuye ko kubera yuko amafinansema amashyirahamwe aronka adakurikiranirwa hafi, ndetse mbere n'umuntu ntamenye neza iyo bayavana ntumenye neza uko angana iyo ni blanchiment. Noneho ubuhoha ahubwo mbere twarengeje ngaho ubu tugiye gusaba yuko ishyirahamwe ryose muri raporo batanga bazoza bashyiramwo iyo bakura uburyo ninde abaha amafaranga.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye amenyesha ko iryo tegeko nyene ritege kutwara iryo shyirahamwe kurihagararira ibiringo bitarenga bibiri vy'imyaka 5-5, ni ukuvuga imyaka 10 naho aratanga isiguro.
Mu kugira ngo dushinge ibiringo urongora ishyirahamwe atorenza ibiringo bibiri ndetse mbere bikaba bihuye n'ivyanditse mu mategeko asanzwe agenga igihugu cacu yandi amategeko makuru makuru twafatiye kukubera twasanze amashyirahamwe menshi abari amashyirahamwe atagira inzego nyobozi twavuga zitunganijwe neza bya vya komite executive na assemblée générale. Ivyo rero twasanze ivyo biri mu bituma amashyirahamwe adakora neza, duca dusanga yandi mashyirahamwe nayo na mashyirahamwe yitirwa umuntu sa amashyirahamwe y'abanywanyi, ugasanga umuntu avuga ngo ni ishyirahamwe ryanje akagomba kuritwara imyaka mirenda mirere gushikapfe ibintu dushobora kwemera
muri ugo ruganda rwabere mu gisagara cha Gitega amashirahamwe yafatiwe ibihano na leta y'u Burundi ntiyabonetse ayandi mashirahamwe asanzwe amenyerewe kugira ica vuze kubitagenda neza mu gihugu nayo nyene ntiyabonetse muri ugo ruganda bamwe mu bayarongoye tubabajije bavuze ko batigeze baronka ubutumire kugira ngo batange ivyiyumviro iryo tegeko giye kuzoca rirungikwa mu nama nshinga mateka kugira iryemeze Fidel Antoine Nsabimana Gitega kubwijwe rya Amerika
mu Burundi kandi agasandugu kuzuye amasasu kafashwe n'igipolisi mu ntara ya Makamba muri komine ya Mabanda abafatanywe ako gasandugu nabo kari kagenewe bemeza ko ayo masasu bayahabwa n'umupolisi w'umunyabigega muri komisariya y'igipolisi Makamba inkuru y'umumenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse
mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abapolisi bakorera muri komine ya Mabanda bari kumwe nabo mu rwego rw'iperereza bakorera ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba bagize umukwa mukuru wo kuwitwa Honoré Ndayiragije uri ku mugwa mukuru wa komine Mabanda amakuru twahaye nayo yibonye avuga ko hari umuntu yafashwe n'igipolisi n'uwo rwa Honoré Ndayiragije afite agasakoshi karimwo agasandugu k'amasasu uyu muntu yavuze ko ayo masasu yari yazaniye nyine urugo Honoré Ndayiragije
icyo nabonye nuko hari haba umuntu umwe yazamaze gufatwa nawe akaba yavuze neza yemeza yuko cyako atari ubwa mbere yirumvise no kumufasha niwe yisiguye yavuga ati jewe shakoshira mbona zanisha ko ati mwose mbona ibirimwe ati rero jewe sinzi ko yaramasase nta byo naho mbona ati twega ngo ntibatwereka ibyo bagabo bakora
Honoré Ndayiragije ntiyavuye afatwa n'igipolisi yabonye abapolisi bagana urugo rwiwe acakura meza arahunga dukoye telefone ngendanwa twashoboye kuvugana nawe mu byatubyiye nawe nyene yemeza ko uyo muntu yafashwe yarasanzwe akorana nawe mu kumuzanira amasasu byongeye yatubwiye ko no kuno musi uri hejuru yaramwiteze kurakora bahije kuvugana yamarakana ko uyo muntu yafatiye mu rugo rwiwe kubwo uyo muntu yoba yaje yimikanije n'abapolisi
niko bavuga ko bamufatiye mu rugo wanje oya je mu rugo wanje nta muntu yafatiwe jewe nyamuntu aje nabonye umupolisi nsanzwe nzi niko yise inyuma yaho ndahabona imodoka dokumentasiyo
ariko wari usanzwe umuzi
ndamuzi umugenzi muri sanduku ari twe dukorana na serivisi bavuze ko abazana isakoshi yahora akazana
kaba kari mu iki
kaba karimo amasasu
emanga yuko yasanga kuzana amasasu
ndavyemanga prima yaza yanzaniye serivisi yatwara guhigisha kina yahigisha inzovu
nizo nzovu mwaja kuzihigira he
muri Tanzania
apolisi bamaze kubura Honoré Ndayiragije baciye bagenda batwaye umukenyezi wiwe Honoré Ndayiragije asaba igipolisi kumurekura kubera ko ari inzira karengane
yababwiye kwanza n'igiciwe cyangwa urasangara se nishobora gufata n'undi bamwagiriza yasaba ko umufasha wanjye uwo murekura kuko yashobagirirwa nshoreje yewe nije ngundegwa kuko mu bari bazanyije iyo mwazanye umufasha
Jean Baptiste Bigingo n'umwe bahaniye agati akazina muntu muri komine ya Mabanda nawe nyene asaba ko uyo mukenyezi yorekugwa kubera ko kubyiwe atamunani guwundi
ndiko ndabiraba tumaze kumva yuko uwo muntu avuga ko yazana amasasa avuga agumacisha mu kandi zina Honoré gusa umukenyezi mu vyukuri twibaza yuko ashobora kubatazi ibyo umugabo yakora bisaba ko ugira amatohoza neza hanyuma uwo mukenyezi bakamwumviriza akaronka ijambo kaza karekugwa kuko nubwo bubakanye ntihanega umugabo wiwe ko umugabo si umwana
amakuru twakuye abanyagihugu ngaho Mabanda amenyesha ko nyine gufatanwa amasasu yemanze ko yora yahabwa n'umupolisi w'umunyabigega wo muri komisariya y'intara ya Makamba Honoré Ndayiragije yazanye ayo masasu yatubwiye ko yora yagura amafaranga usasu rumwe rumwe yatubwiye ko yaragura amafaranga 700 y'amarundi mugihe agasanduku amasasu yamuzaniye kuri uno munsi kariho amasasu 700 yatubwiye ko yatekanye gutanga amafaranga angana ku 1990 y'amafaranga y'amarundi ibi byo ko ya masasu yarava muri komisariya y'igipolisi Makamba mu gipolisi Makamba ntibabihakana bamenyesha yuko amatohoza yatanguye muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
tukivuga kandi ku Burundi leta y'u Burundi irahakana ko atabinogo rusangi byahambwemwo abishwe ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'12 mu mwaka uheze ivyo biri mu itangazo ryashizwe habona n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika ya Burundi Valentin Bagorikunda iryo tangazo ryerekeye amatohoza yakozwe kubijanye n'igitero cabitwaje ibigwanisho ku makambi ya gisirikare ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'12 mu mwaka w'2015 Evariste Nzikobanyanka niwe yaduteguriye inkuru
inyuma y'ibitero ku makambane ya gisirikare cy'u Burundi ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'12 mu mwaka uheze wa 2015 havuzwe byinshi bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta abanyagisagara eka nabo mu mashyirahamwe aharandira agateka kazi na muntu yabaye mu gihugu canke imvamakungu bagirije inzego z'umutekano ko inyuma y'ivyo bitero zagandaguye inzira karengane mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo leta y'u Burundi ibicishije kumushikiriza manza kizigenza wayo yaciye umugwi ujeje gukora amatohoza uwo nawo uza warangije gikorwa wari ujejwe. Icegeranyo cy'uwo murwi cerekana ko abishwe mu gihe cy'iyo ngwano barabagwanye, ariko ko hatamenyekanye izina ry'umurwi wabo n'abawushinze. Umushikiriza manza Kizigenza wa Republika yashize ahabona icegeranyo cy'uwo murwi arabisigura.
Abagwanyi bapfiriye mu makaritsiye atandukanye bari bambaye umwambaro w'igisoda canke w'igipolisi. Benshi muri abo ntibashoboye kumenyekana, baciye rero bashingurwa mu matongo y'abapfuye asanzwe azwi yo mu Kanyosha na Mpanda. Abagwanyi ndwi nabo bashinguwe n'abajeje intwaro imukiki, uwundi umwe ashingurwa imujejuru. Abagwanyi nabo bamenyekanye barashikirijwe imiryango yabo iraheza irabashingura.
Twashatse kubaza umushikiriza manza Kizigenza wa Republika igitigiri cy'abapfuye bagashikirizwa imiryango yabo kugira ibahambane iteka, ariko ntiyashinye kwishura ibibazo by'abamenyesha makuru. Umushikiriza manza Kizigenza wa Republika arabishuza ariko abagirije inzego za leta ko zagandaguye abanyagihugu bagaheza bagahambwa mu kivunga. Adomurutoke muhariteka uharanira agateka kazi na muntu na Amnesty International ayo mashirahamwe ayagiriza kuba aterekanye ikinogo rusangi cyo kumutakura abitwaje ibigwanisho. Umushikiriza manza Vante Bagorikunda avuga ko bica bagatamwo abatemera ibikorwa vyabo.
Bivugwa naho ko hari ibinogo rusangi byahambwemwo abantu bapfiriye kwigenekerezo rya 11 kwezi kwa 12 mwaka uheze. Ivyo bivugwa nta fatiro bifise. Ahavuzwe hose n'amashirahamwe amwamwe amatohoza yarakozwe arerekana neza ko ata kinogo rusangi na kimwe kihari. Ariko ikinogo gihambwemo abantu benshi bishwe mu migumuko mu mwaka uheze carabonetse kumutakura kwigenekerezo rya 29 Ruhuhuma mu mwaka 2016. Ico kinogo kikaba kitari cavuzwe mu vyegeranyo vya rigiteka canke Amnesty International.
Muri ico cegeranyo kandi havugwamwo abagwanyi bishwe muri komine Mukike y'Intara Bujumbura. Hari kuri iryo genekerezo nyene rya 11 kwezi kwa 12 muri 2005 abo nabo bari bahagaritswe bagerizwa kuba bari mu bateye ikambi y'umujejuro iri muri komine Mugongomanga. Umushikiriza manza Valentin Bagorikunda ashikiriza ko abo bahavuye batogwa ibiziga bukeye. Ivyo rero bikaba bigiye kubazwa abari bahagarariye umutekano muri ako gace.
Imujejuru harafashwe abagwanyi ndwi mu nyuma bakaba batogwa ibiziga mu buryo butumvikana. Nico gituma haciye hugurwa dossier RMPG 2013 agakwego BGB kuri Sugwavuba Jean Bosco yatwara ikirindiro cy'abapolisi igwibaga na Major Gahomera Marius kubijanye n'ubwo rufu kugira umuco ugaragara.
Mu ntambara zabaye kwigenekereza rya 11 ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze wa 2015 amatohoza yakozwe n'umugwi washinzwe n'umushikiriza manza Kizigenza wa Republika yerekana ko hapfuye abagwanyi 79, abasirikare 4 n'abapolisi 4. Abagwanyi bagera kuri 87 nabo barafatwa harimo umwe yakomeretse. Ico cegeranyo kikavuga ko abo bafashwe bafungiwe mu ibohero y'Imuramvya. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Radio ya Amerika i Washington DC. Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda ahishira hamwe igwanya ruswa na karenganyo mu Rwanda rifatanije n'ishira hamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Clado byatanguje umugambi ugenewe gufasha abanyororo batifashije kubarongera ababunganira mu masentare. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikezwa n'umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Bikunze kugaragara ko hari abagororwa bajya imbere y'umucamanza badafite umwunganizi mu nkiko. Ibihanini biterwa n'ubushobozi buke bw'abagororwa ndetse n'imiryango yabo itabasha kubona amafaranga yo kwishyura abavoka. Amafaranga make umwavoka wo mu Rwanda ashobora gukorera ngo yunganire umuntu ntajya munsi 500,000. Ibi bituma abagororwa benshi bahitamo kwiburanira, ingaruka zikaba ko uwo mugororwa ashobora kubona igihano kitagendanye n'icyaha yakoze kuko adasobanukiwe n'amategeko. Umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda n'umuryango Ardo urengera uburenganzira bwa muntu batangije umushinga ugamije guca burundu ibi bibazo bigaragara mu magereza. Kwikubitira uyu mushinga uzakorera muri gereza ya Musanze, Rubavu, Nyagatare na Nyamagabe. Uyu mushinga uje gukemura ibibazo by'abagororwa batishoboye kuko bisobanurwa na Polineri Mupiganyi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda.
Tuzashyiraho igikorwa cyo guhagararira mu nkiko abatishoboye bari muri izo gereza kuko hari bamwe badafite n'amikoro badashobora no kujya kwiburanira. Ese za gereza zicunga zite dosiye z'abafungwa zifite ese ubugenzacyaha ku rwego rwa polisi iyo umuntu agiye gufatwa akagezwa ku bushinjacyaha bikorwa ku buryo bwa kinyamwuga ese niba hari nk'abafungwa badafite za dosiye zaba zaraburi hehe cyangwa se hari n'abafungwa barangije ibihano byabo baba bagifunze kubera uburangare ibyo byose uyu mushinga uzagerageza kugenda ubireba hanyuma bishobore no kuba isomo no ku zindi za gereza zindi zaba zifite ibibazo nk'ibyo ngibyo.
Muri aya magereza yatoranyijwe uko ari ane haboneka amabiri afite umwihariko, iya Nyamagabe ifungiwemo abagore bakurikiranyweho ibyaha n'iya Nyagatare ifungiwemo abana bakiri bato. Abatekereje uyu mushinga bavuga ko uje guhangana n'ibibazo bidasanzwe cyane cyane iby'abagore n'abana bafunze. Maitre Mukayiranga Georgine no umuryango Ardo, umuryango urengera uburenganzira bwa muntu.
Hari nk'abagore bafungwa batwite, hari nk'abagore bafunganwa n'abana babo. Imbogamizi bafite nuko abafunganywe n'umuntu usa nk'ukatiye kandi ari umuziranenge. Uwo muntu ni umwana ukiri mutoya, ni umwana uri mu nda utagomba gufungwa, ariko akaba agomba kubana na nyina kubera imyaka ye. Abo bantu rero nibo duhugira dufata iya mbere gufunganira kugira ngo dusabe ko bahabwa itariki zihutirwa baburanishwe, ariko noneho tunasabe ko banoroherezwa ku nyungu z'abana.
Leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo kuvugurura imibereho y'abagororwa. Umunyamabanga w'aho muri Minisiteri y'Umutekano ari nayo ifite mu nshingano zayo abagororwa bwana Munyabagisha Valence avuga ko itegeko rigenga amagereza riha n'umucunga gereza wafunga umuntu udafite ibyangombwa byuzuye bimujyana muri gereza. Uyu muyobozi akavuga ko ikibazo cyari kibakomereye ari ugufunga abantu badafite babunganira mu nkiko.
Ubundi twabafataga tukabajyana, ariko Minisiteri y'Ubutabera ikabashakira ababunganira cyangwa se buri muntu akamwishakira. Ubwo rero kuri twega gufunga umuntu udafite uburenganzira bwuzuye tutashobora kumuha kuko twe tudafite ubwo bushobozi. Urumva ko bidushimishije kuba umuntu wese uri hari yifungiye muri gereza ashobora kuba yabona umwunganira mu manza bafite.
Uyu mushinga ugiye gutangira n'amagereza ne gusa uzatwara akayabo ka miliyoni zirenga 160 yatanzwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Abakora muri uyu mushinga bavuga ko batazagarukira gusa mu gutanga ubufasha mu by'amategeko, ko ahubwo bazanagenzura niba abagororwa bose bafunze bafite icyemezo kibafunze, ko nta mugororwa urangiza igihano cye ngo agume muri gereza. Iyi miryango itagengwa na leta yemeza ko abantu nk'abo bakiboneka mu magereza nubwo bagabanutse ugeranije n'uko byari byifashe mu gihe gitambutse. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubushakashatsi butari buke buramaze kwerekana ko zimwe mu nzira zifasha iterambere ry'ibihugu aho ubutunzi butifashe neza ari uguteza imbere umukenyezi, kuko bavuga ko iyo abakenyezi bagize uruhara mu iterambere ry'ubutunzi bwemewe n'amategeko banafashirizaho imiryango yabo bakayikura mu bukene. Yamara igitigiri kinini cy'abakenyezi ntibashira ukwizera canke ishaka ryinshi mu gutangura imigambi yo kwikorera utwabo. Cyane cyane usanga mu bihugu bitari bike abakenyezi batoroherezwa mu nzego zijanye n'ubutunzi nk'amabanki n'ahandi. Akenshi usanga bataronswa amadeni cyangwa ugasanga basabwa inyungu nininya ku madeni baba basavye kuruta izisabwa abagabo. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira ineza ry'abakenyezi ku isi, Kathleen Russell, yarifatanyije n'abaserukira ishyirahamwe ryigenga rifasha abantu kuronka amadeni ribicishije kuri internet hamwe na banki yitwa Inter American Development mu ngingo yo gutanguza umugambi mushasha wo gufasha abakenyezi gutangura imigambi yo kwikorera utwabo. Uwo mugambi utegekanya kuzofasha abakenyezi mu bihugu 83 kuronswa imitahe. Muri uwo mugambi, mu gihe cyose banki runaka izoha ideni umukenyezi wese azoba yashize umugambi wiwe kuri urwo rubuga rwa internet rw'ishyirahamwe Kiva, ishyirahamwe Kiva rizoha uwo mukenyezi amafaranga angana n'umutahi iyo banki izoba imuguranye. Muri uwo mugambi kandi hazoba hariko harayigeranywa amakuru yerekana uburyo uwo mugambi uzoba uri kuragenda ukora mu bijyanye n'ukuntu umukenyezi yoroherezwa kuronswa amafaranga akenera gukoresha mu migambi yiwe yo kwiteza imbere. Uwo mugambi wo gufasha abakenyezi kwikorera utwabo ugamije kubafasha kwiteza imbere mu buzima mu gukuraho inzitizi zibatuma batagira uruhara mu iterambere ry'ubutunzi bwemewe n'amategeko.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Shuti mwakuri kinyanya ibiganiro twahe tubafitiye mukanya tugiye kubisozera yamari imbere yaho reka mugenzi wacu Aloys Bigirimana twibutse ibica bikuru bikuru bya bigize aya makuru. Aloys,
murakoze Fidele. Mu makuru twabashikirije, Leta Zunze za Amerika kigiye guha Burundi yindi fashanyo ingana n'imiliyoni 31 z'amadolari, amahera azofasha abanyagihugu bahuye n'ibibazo byatewe n'uruhagarara Burundi burimwo. Imiliyoni 23 z'ayo mahera izo zicisha muri HCR, izindi munani zihabwe ishirahamwe pa mu Burundi. Ayo mashirahamwe yose uko ari abiri azokoresha iyo mfashanyo mu gufasha abanyagihugu. Ishirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu, Amnesty International, ryagiriza abasirikare b'igihugu cya Sudani y'Amajyepfo ko bishe abantu bashika 60 bagizwe n'abagabo hamwe n'abasore. Abasirikare ba Sudani y'Epfo bagirizwa kugarana abo bantu muri makonteneri yugaye, abo bantu baca barafa kubwo kuburi mpemo. Amakuru atangwa n'imiryango y'abo bantu amesha ko abantu bari bagizwe n'abungere b'inka, abadandaza hamwe n'abanyeshuri. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon amesha ko hagiye gufatwa ingingo zikomeye mu kurandurana n'imizi ingeso igayitse y'abasirikare baryo baharanira amahoro, bama bagirijwe ibikorwa byo gufata abakenyezi ku nguvu. Bimwe muri ibyo bihano abasirikare bazokwagirwa, imishahara yabo izocirungikwa gushumbusha abakenyezi bakorewe ayo mabi. Leta Zunze za Amerika nizo zateguye rwandiko rw'ibyo bihano biteganijwe ko rwemezwa nk'icyemezo mu nama yo kuri uyu wa gatanu. Leta Zunze za Amerika kandi na makuru kuri Irani, Leta Zunze za Amerika zimenyesha ko zigiye kongera gufatira ibi igihugu cya Irani ibindi bihano inyuma yaho ico gihugu cya Irani kirungikiye misile mu kirere ku munsi wa gatatu. Senateri arongoye komite ijejwe iby'imigenderanire n'amakungu muri Sena ya Amerika, Bob Corker, amesha ko ariko arakorana n'abashingamateka bo ku mpande zose kugira bongere bafatire ibihano Irani.
Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari twabateguriye muri uyu mwanya, aha niho bigarukiye. Tukaba twabashimiye kuba mwabikurikiranye. Mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.